Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije aho muri hose. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2, naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice 3 no kuri FM 104 n'ibice 3. Ikaze mwese kuri radio yanyu.
Babyo bavuga ntibijyana. Ari ibintu byo mu Rwanda rwagezeho bashima bavuga ko ari byo bakanabyemera barangiza batari ko nta kirabuze. Kandi iki ntabwo cyabura ngo ibi bigerweho.
Uwo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame asubiza ibibazo by'abanyamakuru n'iby'abaturage kuri televiziyo na radio by'u Rwanda. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya nyuma y'amakuru hirya no hino ku isi. Amakuru uyu munsi mwateguriwe kandi murayagezwaho na mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana. Bigirimana, waramukanye Imana.
Waramutse Eugenia. Umukuru w'igihugu cha Chad Idriss Deby Itno yatangaje ko igihugu ciwe kizotahuka na murambabarira abasirikare bacu bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Afrika, mu gihe atacokorwa cyo kugifasha mu gihe gisanzwe kiri mu bihe by'ubutunzi bitoroshe. Ivyo President Deby yabishikirije ejo ku munsi w'Imana mu kiganiro yahaye ibinyamakuru mu Bufaransa. Muri Mali, Chad kiza ubugira gatatu mu bihugu bifiseyo abasirikare benshi. Mu nteko za ONU za MONUSMA MINUSMA murambabarira aho gifise abashika 390,000. Chad kandi gifise abasirikare 2,000 bari kurwanya umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram muri Nigeria, Chad na Cameroon. Kubwa Deby, umwakuza wa 2018 ni wo mwaka wo gufata ingingo mu gihe atacohinduka. Haheze imyaka itari mike Chad kiri mu bibazo bikomeye by'ubutunzi byunyuwe n'ibiciro by'igitoro byakorotse ku masoko mpuzamakungu. Abategetsi muri Pakistan batangaza ko ikamyo yuzuye igitoro yatemvye irasha iratokombera ku munsi w'Imana ejo. Naye abantu 150 barimwo n'abagore n'abana barafa, abandi barenga 100 barakomereka bikomeye bariko bagerageza kuvoma ico gitoro. Iyo kamyo yari ivuye mu gisagara ca Karachi kiri mu manuko bw'igihugu igana mu gisagara ca Lahore, umurwa mukuru w'intara ya Punjab. Icatumye iyo kamyo itemba ntikiramenyekana. Igipolisi cyo muri ako karere kivuga ko umushoferi yarusimbye, ubu akaba ari imbere y'ubutungane. Iryo sanganya ryabaye mu ijoro buca abayisilamu bahimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Fitri urangiza amafungo ku bayisilamu. Ahandi havugwa amasanganya ni muri Colombia, aho abantu bashika 9 bafuye abandi 80 barabura irengero ryabo. Inyuma yaho ubwato bwarimwo abashika 170 bwibiriye mu kiyaga cya El Penole do Guatape, ikibanza gihurumbirwa n'abakerarugendo mu buraruko bushira uburengero bwa Colombia, nk'uko amakuru ava mu gisagara c'ico gihugu abivuga. Ubwo bwato buvugwa ko bwibiye kuri uyu w'Imana kumuhingamo muri ico kibanza kiri ku birometero 68 uva ku murwa mukuru Medellin. Abajejwe gutabara bavuga ko gushika ubu icatuma iryo sanganya riba kitaramenyekana, ariko umugore umwe ari mu barokotse yavuze ko hari igice cy'ubwo bwato carimwo abantu b'umurengera, kandi ubwo bwato bwarimwo n'abana benshi. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yamenyesheje ko we n'abasenateri bagenzi we bo mu mugambwe wa Republikane batorohewe mu twigoro barimwo two guhindura itegeko ryo kwivuza ryasizwe na Perezida Barack Obama yasubiriye. Mwomenya ko kuri wa kane ari abasenateri bategekanya kwemeza canke guhakana itegeko ririho ubu, bakarisubiriza n'irindi rishasha bateguye riha abanyagihugu uburenganzira bwo kugura canke kutagura asiransi yo kwivuza atamande barinze gutangishwa. Itegeko rishasha kandi rikuraho amafaranga yatekanya kuvuza batishoboye n'abafise uburyo buke. rikuraho amatagisi ku batunzi na programme za leta zifasha abakene n'abagendana ubumuga mu gihe uko Sena yubatse ubu aha ba Republicane 52 kuri 48 b'abademokrate bagize iyo Sena aba Republicani bafise ubwoba ko mu gihe babiri gusa muri bo batorishigikira utwigoro twabo twose twoba tubaye imfagusa. Bane muri bo rero gushika ubu bakaba bamaze kumenyesha ko batarota baritora uko risa ubu. Naye abasirikare ba Iraq ku munsi w'Imana niho binjira mu mutima nyezina w'igisagara cya Mosul mu ntambara yo kuraba ko bogikura mu minwe y'abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kisilamu. Umwe mu ntwazangabo za Iraq avuga ko 70% ry'icyo gisagara bamaze kucigarurira. Lieutenant Colonel Salam al-Obeidi w'igisirikare cya leta yatangaje ko abarwanyi baharurwa mu 100 aribo bagisigaye muri ico gisagara mu gihe yindi ntwazangabo ivuga ko baharura imisi mike gusa kikaba kiri mu minwe yabo cyose. Abasirikare ba Iraq batanguye urugamba rwo kwigarurira Mosul kuva mu mwaka w'2014 ariko inteko mpuzamakungu zirongowe na leta z'umwe za Amerika nizo zafashije mu gutanga imfashanyo haba mu kurwanira mu kirere canke ku butaka. Ariko naho bishoboka ko Mosul kigaruka mu minwe ya leta, hari umuhinga w'umunyamerika avuga ko afise amakenga ko leta isa n'ititeguye guca ishinga ubutegetsi bugenzura igisagara. Michael O'Honlen ayoboye ubushakashatsi mu bijyanye na politiki y'amakungu mu kigo Brookings Institution cyaha muri Washington avuga ko hashobora kuvuka iyindi migwi y'intagondwa mu gihe leta tacyokora.
Urakoze Aloise. Nshuti rero hayo namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Murumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet ni wa@radioyacuvewa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka 17 hamaze ku butegetsi ari umukuru w'igihugu, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku gicamunsi cyo kuri uyu w'icyumweru tariki 25 ukwezi kwa gatandatu umwaka 2017 yagiranye ikiganiro n'abaturage binyuze ku kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Muri icyo kiganiro cyatambutse kuri radio na televiziyo by'igihugu, umukuru w'u Rwanda ushaka no kwiyamamariza manda ya gatatu yavuze ko igihe yaramuka atowe yasaba abaturage gukomeza gufatanya mu guteza imbere u Rwanda. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri i Kigali mu Rwanda, Eric Bagirubusa.
Iki kiganiro cyo kuri iki cyumweru cyamaze amasaha 2:40. Perezida Kagame yari n'abanyamakuru babiri bakorera radio na televiziyo by'igihugu muri studio z'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru Arabiye. Aho nyine hari urubyiruko rwiganjemo abanyeshuri bo muri kaminuza zitandukanye hano mu Rwanda. Ni kiganiro byari byemewe kuri rubanda guhamagara bakoresheje telefoni zabo ngendanwa, bakaganira na Perezida Kagame cyangwa se bakoresheje ikoranabuhanga rya internet, bakandika ubutumwa kuri Twitter umunyamakuru akabusoma muri studio. Ari abaturage bari na Perezida Kagame muri studio, ari n'abahamagaye kuri telefone hafi ya bose bibanze kugushima iterambere u Rwanda rumaze kugeraho ku butegetsi bwa Perezida Kagame. N'amahanga ashima Perezida Kagame ko yagejeje u Rwanda ku iterambere rimwe ry'ibikorwa remezo n'ibindi. Ariko anamunenga ko mu myaka 17 amaze ku butegetsi ari umukuru w'igihugu yashyize ingufu zidasanzwe mu kuniga ubwisanzure, cyane ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Ni ikibazo umunyamakuru yamubajije maze Perezida Kagame asubiza ko abavuga ibyo nabo ubwabo basa n'abivuguruza.
Uruhande rumwe hari ibyo bavuga u Rwanda rugeraho byo bashima, in fact utageraho udafite buriya bwisanzure. Ubwabyo ni contradiction, ubwabyo bavuga ntibijyana. Hari ibintu bimwe u Rwanda rwagezeho bashima bavuga ko ari byo bakanabyemera barangiza batari ko nta kirabuze, kandi iki ntabwo cyabura ngo ibi bigerweho.
Uretse kuba abaturage bahamagaye bashima Perezida Kagame ku bw'iterambere bamaze kugeraho ku butegetsi bwe, banamugejejeho bimwe mu bibazo bikibabangamiye. Uyu muturage yahamagaye muri studio za RBA kuri telefone ari mu majyaruguru y'u Rwanda atakambira Perezida Kagame ku bibazo bya ba rwiyemezamirimo bambura abaturage n'amazi aturuka muri pariki y'Ibirunga akangiriza abaturage.
Buri munsi ko bwije buteye bakavuga ngo ba rwiyemezamirimo bambuye abaturage ahantu runaka, aba n'ababaza ese murateganya ni kugira ngo icyo kintu iyo ndwara mbi iba muri ba rwiyemezamirimo yacika burundu. Na kwa Perezida wa Repubulika duturiye Ibirunga nukumango haramazi ava ejuru mu birunga akamanu kugasanga rikwangiriza imyaka y'abaturage by'umwihariko n'ibikorwa remezo murateganya iki kugira ngo ari amazi ya kwa perezida wa repubulika mube mwayafata kugira ngo tuze tuyabyaza umusaruro
Ikibazo cya ba rwiyemezamirimo abaturage bakunze kwijujutira Perezida Kagame yavuze ko ari umuco mu bukwiriye gucika.
Umuco ni ukureba uko tuwurwanya bigacika, ibyo bigacika burundu ntibikomeze kuko ba rwiyemezamirimo baba bakora imirimo bazishyurirwa, nta mpamvu rero mu nyungu zabo babariramo ko bakwiye gutwara iby'abandi, ntabwo bishoboka.
Naho ku kibazo cy'amazi asenyera abaturage bafite ibikorwa hafi ya pariki y'Ibirunga, uyu mutegetsi yavuze ko hagombye kujyaho uburyo bwo kuyakumira. Perezida Kagame agiye mu kiganiro kuri radio na televiziyo by'igihugu aganira n'abaturage mu gihe haburi iminsi mike ngo ibikorwa byo kwiyamamariza gutegeka u Rwanda muri manda yabibaye ya gatatu bitangire. Uretse kuba kandidatire ku bashaka kwiyamamariza gutegeka zitarajya ahagaragara, biranagoye kuya Perezida Kagame ukuriye ishyaka FPR Inkotanyi rimaze ku butegetsi imyaka 23 yasubizwe inyuma. Umunyamakuru wari uyoboye ikiganiro yamubajije icyasaba abanyarwanda igihe baba bamugiriye icyizere bakongera kumutorera gutegeka, maze asubiza ko mu byibanze byabo gukorera hamwe no kutirara mu mugambi wo guteza imbere igihugu.
Nge kuntora icyo mbasaba, nkora mbasaba kandi ku gice kinini abantu bagenda batanga uko tugenda dutera imbere ni ugukorana, ni ugukorera hamwe, ni ukumva ko ikibazo dufite cyo gukemura kijyanye no guteza imbere igihugu cyacu, umutekano w'igihugu cyacu bikubiye aho ngaho byose. Ubwo ari ikibazo gishobora gukemurwa na perezida ko yaba ateye kose, ntigishobora gukemurwa na perezida wenyine.
Perezida Kagame yaherukaga kugaragara mu itangazamakuru muri ubu buryo mu 2010 umwaka yatorewemo manda ye ya kabiri yo kongera gutegeka, ariko nabwo yagiye muri studio za Contact FM radio yigenga hano mu Rwanda. Perezida Kagame kandi agaragaye mu itangazamakuru muri ubu buryo nyuma y'inkuru imunenga kwa hamakuru bitangazamakuru mpuzamahanga kurusha iby'imbere mu gihugu, maze ibitangazamakuru byo mu Rwanda bikavoma amakuru areba u Rwanda mu mahanga. Mu kinyamakuru The East African n'icy'abanyakenya mu minsi ishize hagaragaye inkuru ishushanyije ifite umutwe ugira uti itangazamakuru ryo mu Rwanda ntiryagombye gukesha itangazamakuru mpuzamahanga amakuru areba u Rwanda. Muri iyo nkuru ishushanyije igaragaza Perezida Kagame avugira kuri mikoro y'umunyamakuru mpuzamahanga, kuri iyo mikoro hacometseho indi mikoro y'umunyamakuru wo mu Rwanda. Umwanditsi w'inkuru asa n'ugaragaza ko amakuru abanza ku banyamahanga akazagera mu Rwanda yarashaje. Ku musozo w'ikiganiro yagiriraga kuri televiziyo na radio by'igihugu, abanyamakuru bamusabye kuzagaruka muri studio z'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Perezida Kagame yabizeje ko igihe bazamugezaho ubutumire bw'abazaza. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyi nkuru.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuje noneho mu Burundi, i Bujumbura mu mpera z'iki cyumweru kwa gatandatu, amwe amashyirahamwe yigenga yakoresheje imyiyerekano yishima intambwe igihugu kigezeho mu rwego rw'umutekano. Umutekano nyamara ukemangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika igira inama abaturage bayo kwitondera u Burundi muri iki gihe. Umunyamakuru wacu i Bujumbura Eroje Wirikaneza araduye iyi nkuru.
Mu itangazo Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari nabwo bushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'ibindi bihugu yasohoye kuri uyu wa gatanu igabisha abanyamerika bafata ingendo zijya mu Burundi ko batokwijajara ibintu bishobora kuba nabi. Iyo tangazo rije risubira ryo mu kwezi kw'11 umwaka wa 2016 rivuga ko hari ibitero biba mu bihe bitandukanye by'amagrenade n'imigwi y'abitwaje inkoho. Iyo tangazo ribandanya rimenyesha ko mu gihugu cyose hari ibibanza bitari bike abajejwe umutekano bafise ibirindiro ataburengana adasatswe, kandi ku gipolisi cyagize amasaka mu ngo z'abanyamerika basanzwe mu Burundi mugikorwa cyo kurondera ibigwanisho muri rusange ubushikanganje bw'imigendane ya Amerika n'ibindi bihugu bwibutsa ko hari imigwi y'abagwanyi yajabutse mu bihe biheze iva muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ikanyuruza abasivile ubwo bushikanganje busaba abanyamerika bari mu Burundi gufata ingingo zihagije zo kwicungera iyo bavuye Bujumbura baje mu ntazo hagati mu gihugu kandi ko bikunze atawo kwijana wenyene hatari kumwe n'imiduga myinshi ariko rero umwitwarariko abari ku rubuga se bo bafise gatandatu amwe mu mashyirahamwe yigenga yatunganije imyerekano ku mugwa mukuru Bujumbura ashima intambwe Uburundi bugeze ko mugarukana amahoro n'umutekano no gutunganya umwumvikano mu bavuka gihugu abantu ibihumbi nibo bayitavye Aime Pascal Nduwimana yavuze ku izina rya mashyirahamwe
ruhuriranye no mu bikorwa cyiza umuhuza wa Barundi amaze imyaka akora mu gutuma ko abanyamigambwe mu gutuma ko abaserukira madini n'amashengero n'amashyirahamwe bakavuga bati tuje hamwe turambwene two dutegura aya matora ya 2020 turi hamwe bagahanahana ijambo umwe wese akisanzura ideronko mu mashyirahamwe yacu twarabikengurutse turavuga tuti ni intambwe nziza aho tubona ko abarundi ko twoja hamwe ko twovugana twamye turabisaba ko iby'abarundi ari iby'iwacu nyine ikindi nacyo turashimiye inama nkuru y'umuteka no kwisi ya oni iyo yabonye yuko ati n'idukuri aya maraporo y'agasakisaki ibivyegeranyo vyama biratibuka uko inama zimirije vyukora ati ntibigira ifatiro ndetse baranishikiye ino
nabajije me Pascal Nduwimana uko yibaza aho Burundi bugana na cyane cyane mu kwitegurira amatora y'ibihumbi 2020
vyukuri turiko turagana heza turashimira aba banyaburaya vyukuri ko batahuye kandi ko barose umwanya wo kubisura uzuma turafise ivyizigiro ko bazotahura ababirigi abafaransa bakatahura na 2020 bagashigikira amatora no mwiterambere ryacu na zamfashanyo kandi ko zirekugwa bakamenya yuko turi bamwe kuko akanakaciyemo kandi kwa mahoro umwumvikano donke kusabikanya kwacu no mu makungu bizoba ari byiza cyane
kuva mu mwaka 2015 hadutse njyana za politike zaturutse ku kiringo cya gatatu cya President Nkurunziza bamwe bagwanije gushika kugushaka guhirika ubutegetsi bamwagiza guhonyanga amasezerano ya Arusha ibaye inshuro ya mbere y'amashyirahamwe yigenga ari mu gihugu canke leta batumako imyiyerekano yo gushimira akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ico bikora ingingo zose ku kanama kafatiye Burundi harimo gushaka kurungika polisi bagera ku 2028 byasabwe mu mpera z'ukwezi kwindwi mwaka 2016 nta nimwe yagiye mu ngiro Eroje Urikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Radijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda n'umwanya makuru ya sport n'imikino tuyahere mu Burundi muri kumwe na Evariste Nzikobanya
kuri w'Imana hasozera ibihiganwa byo mwaka wa 2017 mu nkino zo kwinonora imitsi ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi byatunganije inkino zitandukanye ku banonotsi babaye ba mbere mu mahiganwa atatu yatunganijwe muri uno mwaka abagize imyanya myiza kuri w'Imana ni nabo zoserukira u Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu yimirije kuko Sylvain Sengiyumva ajejwe ubuhinga muri Federation d'Athletisme du Burundi yabibwijwe ijya Amerika
turiko turasozera tukangomere gusozera duha akaryo aba mbere kuko bose barakoze umwaka wose cyo dufata aba mbere rero kugira ngo turabe ingena bimeze tugire tuti uyu n'umugwi igihu kandi fise ahugeze tukaraba tukabona neza yuko ari aba mbere koko
muvuze muti n'ugusozera higanwa birangiriye nga
oya hariho ayandi mahiganwa yo hanze no kuvuga hariho amahiganwa azohuza ibihugu byose bivuga ururimi rw'Ifaransa bizobera muri Cote d'Ivoire muri kwezi kwindwi hakaba ni higanwa rizobera muri Kenya ry'abana bakiri bato bari munsi y'imyaka 18 cyane hakaba nihiganwa muzi ariryo rikomeye cyane ku isi rizohuza abanonotsi ba mbere ku isi bakomeye rizobera mu Bwongereza mu kwezi kumunane urumva aba bose tugomba turabe yuko urugero bageze ko turabe yuko igihugu kibishoboye bitubishoboye bogenda kugira ngo baronke ibi byangombwa kugira ngo baduserukire muri aya mahikano
akanyamuneza kari kose kubabaye ba mbere mu gusiganwa ku metero zitandukanye kuri w'Imana Sabimbona Innocent wo muri club ya gisirikare muzinga niyo bayi wa mbere mu kwiruka imetero ijana
numvise nezerewe cyane kubo je nashe gusiga abandi numva nanezerewe ahubwo ngo mangageze kugirana nawe ngirana ukora rwandi mwanya ahubwo
mbega uwarusha umwanya wakanga
agatse dise no natrua
edisi no natrua ubona ari umwanya ari kono nziza zo gufasha mu mahigano mpuzo makungu y'imirije
ndapfiye bata sinaze kimenya bamwe bafatirako yego ndabo ndapfiye ko njako gukorora cyose kwanda cyite
naho rero harababaye abambere mu gusiganwa ku maguru kuri w'Imana mwishira hamwe cyo kwinonora imitsi mu Burundi ujejwe ubuhinga muri iyo shira hamwe avuga ko imyanya abanonotsi b'abarundi bagira igoye kwemeza Silver Sengiyumva afatira ku bukene bwaho baca mu kwiruka hakijambere piste mu rurimi rw'igifaransa
ikibazo kiriho imyanya no kuri bafite imyanya myiza mugabo ni imyanya yo ngaha mu gihugu murabona iki kibuga cacu ngina kimeze si kibuga naho gira umwanya mwiza baheza ngo bavuge ngo umwanya urashobora kuja mu yindi myanya yo kwisi bisigura yuko aba nonotsi baronka amahigo yo kuja kwipima hanze kubibuga bikwije ibyangombwa muri ico gihe n'ucubona uti uyu naho umwanya ba ufise uremeye canke ntiwemewe naye handi ho ngaha biragoye gahana sino kubwira ngo imyanya bakora ni myiza nivyo mugabo kuri iki kibuga ntibaheza ngo bayemere kugira impuzo z'amakungu
muravuze umuti aho mugira imyimenyerezo aho mugira amahiganwa ntiyameze neza ni iki kimusaba ababijejwe
twarasavye mwishiramwe impuzo z'amakungu ko ni nabo bashobora kutwubakira ico kibuga ariko bisaba yuko n'ingufu z'igihugu zijamwo vuga komite nationale olympique baravuze yuko tukibonetse troje hariya kuri Olympe Africa
mu mupira w'amaguru naho kuri uwa gatandatu niho hasoze guhiganwa ry'abigeme kugwe kugihugu urukino rwa nyuma rwahuje Fofira w'Ingozi na La Colombe yo mu gisagara ca Bujumbura imigwi yabaye ya mbere mu matsinda abiri mu rwi Fofira niho atahukanye igikombe cy'uno mwaka inyuma yo gutsinda La Colombe bitsindo bine kuri kimwe urukino rwabereye ku kibuga kiri ku mugwa mukuru w'Intara Gitega kuri ico kibuga nyene cy'Gitega niho habereye inkino zo muri kimwe cya kabiri kirangiza igikombe cy'umukuru w'igihugu ku rwego rw'igihugu mu mpera z'indwi twaraye turangije kuri uwa gatandatu hatanye mu mitwe imirwi ya Message Ngozi hamwe na Atletico Olympique y'Ubujumbura ugo rukino rwagaragayemwo ubuhinga n'ubukerebutsi bw'abakinnyi ba Message Ngozi kuko urukino rwarangiye batsinze Atletico Olympique ibitsindo bitatu kuri kimwe kuri uw'Imana naho hacakiranye kuri stade y'Igitega nyene imigwi ya gisirikare muzinga hamwe na Olympic Star w'Imuyinga urukino nago nyene rutari rworoshe kuko igice ca mbere c'urukino carangiye iyo mirwi inganya ubusa ku bundi mu gice ca kabiri ibintu byarahindutse kuko umugwi wa Olympic Star waje wazikenyeye urukino rurangira uwo murwi wo mu ntara Muyinga utsinze umurwi wa gisirikare muzinga ibitsindo bibiri ku busa urukino rwa nyuma rw'ihiganwa ry'igikombe c'umukuru w'igihugu rukazohuza Message Ngozi na Olympic Star umugwi Message Ngozi niwo ufise igikombe c'umukuru w'igihugu c'umwaka uheze inyuma yo gutsinda umugwi wa Vitaro mu rukino rwa nyuma Ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri aya makuru dukomereze noneho mu Rwanda twumve na mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda ku makuru ya sport n'imikino
umupira w'amaguru irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro mu Rwanda rigeze ahakomeye imikino yigeze muri kimwe cy'akabiri kirangiza Ejo ku cyumweru kuri stade ya Karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba habaye umukino wa mbere ubanza muri icyo kimwe cya kabiri kirangiza ikipe ya Espoir FC ya Karere ka Rusizi yari yakiriye ikipe ya Rayon Sports umukino warangiye Espoir FC ifashe Rayon Sports ku gakanu kuko yayitsinze ibitego bibiri ku busa byatsinzwe na Adolphe Akundukize ndetse na Kaita Moninga wa Rusambo uyu munsi kwa mbere hateganyijwe undi mukino ubanza wa kimwe cya kabiri kirangiza kuri stade ya Nyagisenyi mu Karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo ikipe Amagaju FC iracakirana na APR FC kuva irushanwa ry'igikombe cy'amahoro ryatangira bamwe mu basesenguzi b'umupira w'amaguru bakomeje kwerekana ko amakipe y'ubukombe Rayon Sports na APR FC ari yashobora guhurira ku mukino wa nyuma
igikombe cy'amahoro mu bigaragara nuko ubundi ama ekipe akomeye dusanzwe tuzi hano mu Rwanda ari yo Rayon Sports na APR biragaragara ko na ama ekipe ariho agenda asatira cyangwa se agera ku mukino wa nyuma bigaragara rero ko nubundi bishoboka ko ngiye mbihamahirwe 90% yuko Rayon Sports na Paris Saint-Germain kongera gukora ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'amahoro.
Gusa ibyo ikipe ya Espoir FC yakoreye Rayon Sports biraca amarenga ko amazi ashobora kuba atakiri ayandi. Imikino yo kwishyura muri demi-finale y'igikombe cy'amahoro iteganyijwe kwa gatatu ndetse no kwa kane muri iki cyumweru twatangiye. Ku ntera kimwe cya kane kirangiza, ikipe ya Espoir FC yari yakuyemo Marine FC, Rayon Sports isezerera Police FC, APR FC yahiritse Bugesera FC, hanyuma Amagaju FC itungura AS Kigali. Umukino wa finale muri rushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro uteganyijwe ku itariki ya kane y'ukwezi gutaha kwa karindwi, umunsi mu Rwanda bizihiza ibirori byo kwibohora. Ikipe ya Rayon Sports niyo yicaranye igikombe cy'amahoro cy'umwaka ushize, yegukanye itsinze mukeba wayo APR FC igitego kimwe ku busa ku mukino wa nyuma. Umukino wo gusiganwa ku magare ejo wundi kwa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru mu Rwanda habaye imikino ya shampiyona y'igihugu. Kwa gatandatu hakinwe course contre la montre individuelle, aho buri mukinnyi yahataniraga gukoresha igihe gito gishoboka. Wahize abandi ni Adrien Niyonshuti, yakurikiwe na Valence Ndayisenga, wa gatatu aba Jean Bosco Nsengimana. Ejo ku cyumweru habayeho guhatana kw'amakipe mu rugendo rwatangiriye mu karere ka Ngoma rukarangirira mu mujyi wa Kigali. Uwegukanye iyi shampiyona y'u Rwanda y'uyu mwaka wa 2017 mu mukino wo gusiganwa ku magare ni Gasore Hategeka, wakurikiwe na Valence Ndayisenga, wa gatatu aba Jean Bosco Nsengimana. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Radijwi rya Amerika ibageza ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateye igikumu ku itegeko ritegekanya gushasha imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba. Mu gutanga akarorero k'ikandamizwa ribandanya ku banyagihugu muri Cuba rigirwa na leta y'icyo gihugu, Perezida Trump yafashe ingingo nshasha yo kuziririza Abanyamerika kuja muri Cuba no kugiranira imigenderanire y'ubudandaji n'icyo gihugu. Ibyo vyakuyeho ibitari bike vyari mu itegeko rya leta ya Perezida Obama vyari bigenewe korosha imigenderanire hagati ya Amerika na Cuba. Mu ijambo yashikirije ari mu gisagara cya Miami muri leta ya Florida, Perezida Trump yatangaje ko ingingo yari yafashwe na leta imbere yaho yo korohereza abantu bashaka kuja gutembera no kugiranira imigenderanire mu vyerekeye ubudandaji na Cuba bidafasha abanyagihugu bo muri Cuba. Yatangaje ko bifasha gusa abategetsi b'ico gihugu. Perezida Trump yavuze ko inyungu zose zivuye mu mitahe n'ivyerekeye ingenzi zitahira mu minwe y'igisirikare cya Cuba. Yatangaje ko leta ya Cuba ifata ayo mafaranga ikayakoresha uko yishakiye ku nyungu zayo bwite gusa. Perezida Trump avuga ko ingingo yafashwe na leta imbere yaho yatuma ugukandamiza abanyagihugu muri Cuba hamwe no kunumya abaharanira demokrasi n'amahoro bibandanya kurushiriza. Imigambi mishasha ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikura ubwo bubasha mu vyerekeye butunzi mu minwe y'igisirikare cya Cuba, mu gihe irekurira Abanyamerika ku giti cyabo n'abaserukira amashirahamwe agira ubudandaji muri Amerika kugiranira imigenderanire mu vyerekeye ubudandaji n'abikorera ku giti cyabo muri Cuba. Perezida Trump avuga ko bigaragara ko intambamye ya mbere ku iterambere ry'Abanyacuba ari uburyo leta yashyizeho bwo kugenzura ubutunzi bwose bw'igihugu. Imigambi mishasha ya Amerika igenewe kuziririza ingenzi zivuye muri Amerika kuja muri Cuba. Vyongeye itegeko rishasha rya Perezida Trump risubira kwerekana ukwiyemeza kwa Amerika ku vyerekeye kubandanya ibihano Amerika yafatiye Cuba. Perezida Trump yatangaje ko Amerika itazokuraho ibihano yafatiye Cuba gushika abapfunga ibi vya politike bose barekuwe uburenganzira bwo kugira amakoraniro no gushikiza ivyiyumviro vyubahirijwe, imigambwe yose ya politike karekurirwa gukora, amatora arangwa n'ubwigenge ahagarikiwe n'amakunga agategekanywa. Perezida Trump yatangaje ko ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izoguma yuguruye muri Cuba mu mwizero ko Amerika na Cuba bizoshobora kuganira uburyo bushobora kugirira kamaro kurushiriza impande zose. Perezida Trump yavuze ko yubahiriza ubwigenge bwa Cuba, yamara ko Amerika itazokwigera iha umugongo Abanyacuba, ngo ivyo ntibizokwigera biba.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha na Habihumurije Jimmy abadufashije ku buhanga bw'ibyuma, wadufashije gushyira hamwe ibiganiro ni Fatuma Karara Animasi. Amakuru mwagejweho na Aloyizi Bigirimana, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye kuba mwateze amatwi. no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mbifurije amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.